Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Impunzi z'abarundi z'imahama zarakozwe ko n'ingaruka z'akaranda ka COVID-19 cyo kimwe n'abandi banyagihugu baba mu gihugu cy'u Rwanda mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 18 nyakanga mu 2021 tuganira na Niyo Nkuru Amerikal umurundi amaze imyaka irenga ibiri yorora ingurube muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Kaze mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance Ingurube ni bimwe mu bitungwa byororerwa mu ikambi y'impunzi y'abarundi iri mahama ni mu buseruko bushira ubumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda twaheruka kuvugana akaranda ka coronavirus kataratera ku isi icyo gihe ingorane nyamukuru ya Niyo Nkuru Amerikal yari iyo kutaronka byoroshe imfungurwa z'ibitungwa vyiwe muri kino gihe Niyo Nkuru Amerikal asanzwe yorora ingurube zirenga 30 amenyesha kwa hanzwe hanini no kubura isoko
imbere yaho twaronka abantu baza kuzipakira nubwo ari baduhamera make mugo baraza bakazipakira bakagenda kuzandaza za Gisenyi n'ahandi cyangwa muri Kongo kuva koronitera twasubiriye kuronka umuntu aza kutubaza ingurube aze indwi zibiri hagarutse umuntu kuza kutubaza ingurube twara abatelefone bakavuga ngo haraguye gushika hiyo ngo mwa bino bihe ngo bizotugwenye twashika ugacyo usanga rero turoroye tutagira abaguzi mugabo rero icyo umuntu akunda uragumako ukavuga uti reka ngume ku kivi uwari wese azoboneka kaza Nuwa na nzoro nguunzi imba. Soza, daimuwe. Harageze igihe haza nk'umu nkaza abantu nyine baza kugura nyene kuko haje umuntu umwe atwara ingurube imwe zibiri hari ingurube zirenga 400 akubwira ko yigombeye ugasanga ikigurube bakiza gupakira twagurisha 150,000 we yari ntiyatinya kugura 60,000 mugo ukaraba uti none ko zakuze n'izindi zavyaye tuzabise abakiriya tuzabise abaguzi none ndazishirahe ukacuba umuhereza kuri 60,000 50 70 nta ngurube nimwe yarenze 70 aho gwaba urugube runini niko ashaka kurenza 70 urumva ingaruka ko zatubaye ko zikomeye cyatuye ruhombo rukomeye cyane
ivyo ariko ntivyabugije ko abandanya ubworozi bwiwe nkuko Niyo Nkuru Amerikal abandanya bivuga
buki y'umuntu akora ikintu akunda kiretse yuko bituzanira amahera burya ibintu by'ubworozi hajya ni n'umuhamagaro iyo ikintu gikunda uragikora ukakigumako ukagenda ukora buke mugo ukagumako ntucike intege abana ko n'ubu tukibandanya kandi aho tugeze ubunya naho tutarashika aho twifuza ubunya dutanguye kuza turahindura duhindura ubwoko abana nizo mwasize ko ateze muhasanze mwasize tworora ziyangurube z'inyarwanda ariko ubunya tiko turagerageza kuzikwaza tugaragaza gusha mu ndi bwoko bugezweho ku isoko ry'inyama bazita Pietre izinya hariho umugira neza Magimezo Shalom yadirazizanye azihereza amakoperative y'abarundi iyo zavyaye rero batudandaza ko twe na tujya kuzigurirayo kugira ngo turabe ko twohindura amarase twa dufise kuko rase dufise ntabwo bazemera neza bavuga ngo zifise amavuta menshi bajya baza kugura inyama bigacye bituma tura bakiriye rero cyatuye dusimbira aho hafi tukazigura wewe yazikweza vyumva mugo twibwumva tuzigura hafi ya gufi yacu ngaho muri cooperative zirazimvye kuko ikibuguru ubu tugo turagifatira 125,000 twebwe izimbuguru zacu zisanzwe tuzigusha 12,000 kugira uronke imbuguru imwe ugurusha zibiri cyangwa ukagusha zitatu kugira uronke imbuguru imwe y'ubwo bwoko kuba twifise ico twifuza turemera tukazimbwa mugabo ico twifuza tukagishikako
Niyo Nkuru Amerika asaba ko aborozi b'ingurube boronswe ibagiro kuko ngo ico kibazo bagisangiye n'abanyarwanda baba mu micungararo y'ikambi y'impunzi y'imahama
twari twagerageje twaronka abantu bajya badandaza inyama z'ingurube za Kigali bo bakavuga bati dukeneye ko mutuzanira inyama ati uko tuguze ingurube ntitubona tuzibagira ino hanyuma tugageje kubisaba veterineri w'umurenge aravuga yuko bidashoboka tudafise ibagiro ryemewe n'amategeko ibyo bagiye naryo rirazimbye cyane twe nabwo nabyo twokwishoboza ikintu rero dusaba kugira ngo ibi bibazo bihere nuko tworonka ibagiro aha hafi yacu kuko tumaze kuronka ibagiro n'abandi benshi bo cabaza bakorora kuko bafise marché de kurema bafise isoko aho dushorera izingurube zacu rero turakeneye cyane cyane gose ibagiro ingurube kimwe n'amategeko
ikambi ya mahama niyo nkuru Amerika yahungiyemo gushika mu mpera z'ukwezi k'umunani muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yarimo impunzi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitanu kubw'ibiharuro bitangwa n'igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye ndashimiye bagenzi bacu bo muri radio Inzamba na television Renaissance batororokanije amajwi y'umworozi w'ingurube niyo nkuru Amerika namwe mwaduteza abiri ndabashimiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.